Nahuta.
Imumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda ho mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwiye gushikizwa na jewe Fidel Niyongabo. Mu Burundi umupfasoni ni Félicité Ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera. Muri iki gihe afise abana 8 ashizemwo nabiwe batatu.
Bagiye barava mu bintu bitandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwe nabo bagiye barama abana hariho nabo numva kumbere bafise umubyeyi umwe wundi yabihakanye. Bakambuka kandi bafashe aho nzobishoborera Imana izobandanye.
Uyo ni umupfasoni Félicité Ntirampeba. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko cyakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na Kenya banza kwipimisha COVID-19. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare batatu bari mu ofisi pete rya major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko cyakuyeho amabwirizwa ategeka abantu bose bakoresha umupaka wacu na Kenya kubanza kwipimisha COVID-19. Ibindi kuri iyi nkuru na Eddie Gwen.
Ibi icyo gihugu kivuga ko biri mu rwego rwo korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ni nyuma y'uko hagaragaye imirongo miremire y'amakamyo ku mipaka byaviriyemo ibicuruzwa byinshi gutinda kugera ku masoko. Byatumye kandi ibiciro byinshi ku masoko bizamuka bitewe n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Itangazamakuru muri Kenya ryari herutse gutangaza ko amakamyo ategereje ko abayatwara bapimwa atonze umurongo ureshya n'ibirometero 70. Umukozi muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda Charles Olaro yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko leta yategetse ko ibikorwa byo gupima abantu ku mipaka ihuza igihugu cye na Kenya bihagaritswe by'agateganyo. Yavuze ko biri no mu rwego rwo kurinda abashoferi kutanduzanya bitewe n'umuvundo ku mupaka. Mu gihugu haravugwa ibura rya essence byatumye amastasiyo menshi asanzwe ayigurisha afunga aho ibonetse naho ikabihenda cyane. Litiro imwe yari imaze kugera ku madolari arenga 3. Juma Sentongo umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abatwara amakamyo yavuze ko iki cyemezo kije gitinze.
Urakoze Eddie. Abantu 10 bamaze gupfa bazize imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa mbere mu gisagara cya Antananarivo umugwa mukuru wa Madagascar. Eddie Guemarabandanye inkuru.
Aya makuru yemejwe na Sonia Re umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza muri Madagascar mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Yavuze ko iyo myuzure yateje inkangu inasenya amazu menshi. Abandi bantu babiri bakomeretse, abandi barenga 500 bakurwa mu byabo nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ibanze. Utundi turere turenga 20 natwo dushobora kwibasirwa n'imyuzure. Kuri ubu abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bakomeje kwimura abaturage batuye mu manegeka bajyanwa mu bigo byakira abantu badafite aho baba. Biravugwa ko amashuri ashobora gufungwa kugeza imvura ihagaze. Abashinzwe iteganyagihe muri icyo gihugu bavuga ko iyo mvura ishobora kuba yagabanutse kuri uyu wa kane. Mu myaka ibiri ishize nabwo imvura nyinshi yahitanye abantu 26 abandi 15 baburirwa irengero.
Ayo makuru yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mushobora kandi kuyasanga kuri YouTube na Facebook mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare batatu bari mu ofisi pete rya major baguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvire.
Amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri secteur opérationnel Sokola D avuga ko abasirikare batatu baraye biciwe mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira nyuma y'imirwano yahuje ingabo za Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi. Muri abo basirikare bishwe barimo mu majoro wari usanzwe akorera batayo ya intervention rapide ikorera Kaviriviri Mwitangaza umuvugizi wa FARDC muri sekiteri operasyoneri Sokola D Majoro Dedone Kasereka yashyize hanze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yavuze yuko ari ihuriro ry'abagwanyi ba Mayimayi Ilunga Gadi Runyuki na Mushombe ndetse na FNL bashatse gutera umujyi wa Uvira bica abasirikare batatu barimo ofisiye babiri umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira Andre Diadunis avuga yuko hari abasivile batatu nabo bakomerekeye muri iyo migwano yarishamiranyije Mayimayi makana kiningabo za FARDC Andre Diadunis yageze ati Eja masasi ya rumvikanye muri Uvira muri komine Kavimvira ariko uyu munsi nawo mu gitondo batubwiye yuko masasi yatangiye kuvuga mu misozi ya Katana no mu misozi ya Kavimvira tubajije batubwira yuko ari Mayimayi zari zaje kwiba inka abasirikare bazikurikiye barazirukana ariko hari abantu bakomeretse njewe abo nabonye ni abantu batatu barimo abagore babiri n'umusore umwe
watu wameumia mimi mwenyewe nimeona watu watatu kwa macho yangu wanawake wawili na kijana mmoja
General Makanaki Kasimbira John umuyobozi wa Mayimayi ikorera mu misozi ya Kitundu yemeza yuko ari uri mu migwano n'igisirikare cya Congo kuko cyaje kumutera mu birindiro bye nawe arakigwanye gusa abagize sosiyete sivile yo muri Uvira bamaganye ibikorwa bigayitse bya Mayimayi byo kurasa igisirikare cya Congo aho kurasa abagwanyi binjira mu misozi ya Uvira bavuye mu gihugu cy'u Burundi Andre Diadunia yagize ati ntabwo wajya gufata imbunda muri Mayimayi nurangiza ngo ujye kurasa igisirikare cya Congo bakwiye kurwanya abanzi binjira muri Congo bavuye i Burundi buri munsi turababona bambuka amazi bavuye i Burundi bakajya mu misozi minini ya Uvira abo ni bo bakwiriye kurwanywa kuko ni bo banzi b'igihugu mwamenya yuko igisirikare cya FARDC kiri mu migwano na Mayimayi muri Uvira mu gihe ingabo z'Abarundi nazo ziri mu migwano n'inyeshamba za Leta itabara ahitwa Kitogaho muri gurupe ya Kigoma teritwari ya Uvira nk'uko bitangazwa na sosiyete ya sivile yo muri Uvira Vedasinga bwo kugana ijwi rya Amerika Uvira mu tarati Uvira
urakoze Vedas sentare nkuru ya Huye iri mu bumanuko bw'u Rwanda yigizeyo iburanishwa ry'urubanza ubushinjacyaha bwagirizamwo Madame Beatrice Munenyezi ibyaha bya genocide n'urubanza rwategerezwa gutangura kuburanishwa mu mizi ido nido kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa
iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ryiya kure Madame Beatrice Munenyezi yagaragaye yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa yari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali ari kumwe n'abanyamategeko bamwunganira Chris Biko kwa na mugenzi we Felicien Ngashema ikoranabuhanga ryakunze kugorana bya hato na hato amajwi yakunze kumvikana atikagurika ababuranye n'urukiko bakumvikana amajwi yisubiramo bya hato na hato ubundi amashusho akabura urukiko rukimusomera umwirondoro Munyenyezi yahise avuga ko atawemera mu kirego cy'ubushinjacyaha buvuga ko ku mazina ye hiyongeraho komanda abamwunganira basabye urukiko ko rubanza gukosora umwirondoro wa Munyenyezi basaba kandi ko habaho iburanisha ry'ibanze ribanziriza urubanza mu mizi ubushinjacyaha bwavuze ko ubusabe bw'abanyamategeko buri mu maboko y'inteko iburanisha ikabufataho icyemezo byateye inteko iburanisha kujya kwiherera umwanya muto iza yanzura ko hagomba kubaho iburanisha ry'ibanze ashingiye ku mategeko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye yavuze ko mu iburanisha ry'ibanze impande zombi zizareba ku ngingo zose zigize urubanza ndetse n'ibimenyetso byose muri iryo buranisha urukiko rwavuze ko ababuranyi bombi bazaganira ku kibazo cy'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura n'iburanisha rizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi rikazabera mu muhezo abunganira uregwa kandi baravuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha bwagitanze mu buryo bita ko budasobanutse babwira urukiko ko ubushinjacyaha bwafashe ibyaha bitandatu burega Munyenyezi bubibumbira hamwe nyamara buri cyaha gifite amategeko agihana ubushinjacyaha buravuga ko umuntu ashobora gukora ibikorwa bimwe bikabyara ibyaha byinshi bushingiye ku ngingo z'amategeko bwikomya abunganizi ba Munyenyezi ko birengagiza iby'amategeko ateganya bwibutsa ko kuri iyi ngingo umuntu ashobora gukora ibyaha byinshi bigize impurirane mbonezamugambi cyangwa impurirane mbonezabyaha buvuga ko ntacyo abanyamategeko ba Munyenyezi bagaragaza banenga inyandiko yabwo itanga ikirego uretse gukora icyo bwise kunenga byo kunenga gusa Maître Gashema na Maître Biko two bakabwira urukiko ko narwo rutamenya aho ruhera ruburanisha urubanza rushingiye ku miterere y'inyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha bagasaba ko ubushinjacyaha butanga umucyo mu kirego cyabwo kuri buri cyaha kugira ngo Munyenyezi azabashe kwiregura aba banyamategeko kandi bazamuye inzitizi y'uburyo bw'iburanisha bushingiye ku ikoranabuhanga baravuga ko bibuza uburenganzira uwo bunganira bwo kwiregura yisanzuye baramusaba kuburana imbona nk'ubone kuko aburana ibyaha bidasanzwe biri ku rwego mpuzamahanga bigira amahame bigenga kuri ingingo yo ubushinjacyaha buvuga ko mu kuburanisha yifashishijwe ikoranabuhanga biterwa n'ibihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cumi n'icyenda u Rwanda n'isi birimo bakavuga ko no kumukura muri gereza ya Nyarugenge hajya kuburanira Huye byagorana abanyamategeko Gashema na Bikotwa bakavuga ko ubushinjacyaha atari bwo bwo kumenya ibirebana no kujyana munyenyezi kuburana imbona nkubone mu rukiko bafatiye kuzindi manza zirimo urw'umunyapolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be n'izindi ziri kuburanishwa imbona nkubone basabye urukiko gushakira munyenyezi uburyo yaburana imbona nkubone bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 umucamanza yavuze ko ingingo azayifata icyemezo nyuma yo kurangiza iburanisha ry'ibanze ry'urubanza Madame Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko avuka irushaki ya Gicumbi mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba mu majyaruguru y'u Rwanda ni umukazana wa Paul na Nyiramasuhuko wari ministre w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'inkiko imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide umugabo wa Munyenyezi nawe Arsène Shalom ntaho bari yakatiwe gufungwa imyaka 25 mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kubura mu Rwanda mbere yo kumuzana mu Rwanda yamaze imyaka 10 afunzwe nyuma yo kumukekaho ibyaha ubushinjacyaha umurega ibyaha bitandatu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu birimo icyaha cyo gutura umugambi wa genocide gukora genocide ubufatanyacyaha mu gukangurira abandi gusambanya abagore ku ngufu nk'icyaha kibasiye inyoko muntu n'ibindi n'ibyaha aregwa ko yakoreye mu mujyi wa Butare Huye mu majyepfo y'u Rwanda ariko nyirubwite ibyaha byose arabihakana akavuga ko yari mu buzima bwari bumugoye butamwemerera kubikora iburanisha rizasubukura ku itariki ya 20 z'ukwezi gutaha uyu mwaka aho bagira ubusajwi rya Amerika Huye mu majyepfo y'u Rwanda
tugushimire Eric mu Burundi umupfasito ni Félicité Ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera muri iki gihe afise abana 8 ashizemwo nabiwe 3 Madame Ntirampeba akora akazi k'ubuforomo mu bitaro bya Kahombo mu Kayanza avuga ko abantu iyo babonye abana batawe bamuzanira yabwiye ijwi rya Amerika ko abatungisha mikoro iwe byite aba ingozi muri komine ya Ngozi yabisobanuriye mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana
nukuvuga urabona barya abana bavuka bagatabwa hariho abo dushobora guhanira ku kazi kumbe babuze ikibaranira hanyuma gatora ubu ndafise abana 5 mu nzu
ufite abana 5 mu nzu wavanye aho ngaho ku bitaro
oya bagiye barava mu mihingo itandukanye bagiye barava mu mihingo itandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwe nabo bagiye barampa abana hariho nabo numva kumbe bafise umubyeyi umwe wundi yabihakanye bakavuga ati batagira ubundi badafungira bariko barabaho batafise ishori abashisho bakurikirana bakavuga ati reka ndabafashe aho nzobishoborera Imana izobandanye
harimo abahungu n'abakobwa
yego harimo abahungu n'abakobwa umukuru naho na yereye ko burya namuhe na mwakiye juste niva gutwara Jean Sebastien mu Bubiligi basa nk'abangana ugira ngo izabana batoye ngo uzabona agenda atoragura mu nyuma
abo bana bose ubarereshe icyuba barye turiye cyangwa se hari imfashanyo ubona wo kugira ngo ushobore kubarera
ubusanzwe ndabarye turiye ko ndafise akazi ka leta ndahembwa hanyuma ndafise famiye barifise baramfasha
ariko wabigize nk'umuhamagaro wumva gufasha abatishoboye gufasha imfubyi wumva aricyo kintu gituma isengesho ryawe wumva rigeze ku mana
yego ndabifata nk'umuhamagara kuko narabwiye ko nashatse turabana n'umugabo uyu mugabo nawe ntibyakunda ndabizi ntibyakunda afite undi mugore yewe mbana n'abo bana nabaye n'abo bana kuva bakiri bato biwanje ama ntitanangura kuza ndatoragura n'abo bandi bafise ibibazo
iyo babonye bagandagaje ibishimye bakuhamagara bati mawe
yego
mwumva umeze ute
numva ndaryoherwa rwose ndashimira imana ko muri abo ukuze n'umwe afise veneza nayo abandi baracari bato muhira mfise bato mfise abafise imyaka 8 mfise abafise imyaka 9 mfise abafise mutoya mbese mutoya afise imyaka 4
izo mbaraga uzikura he zo gukomatanya akazi k'ubuforomokazi n'akazi ko kurera abo bana ubabonera umwanya ryari ufite ikibazo kikubwira ryari kubunaniwe ubigenza ute izo mbaraga uzivanahe
izo mbaraga na jewe nina harao na angara kuwela kuko ni mbaraga na eforo ya ambaye ngira niyo ndushe ugobuwe nunga utande mele ndavule ngira kuko nukurinu muhamagaro
abu watura ni mutura ni ahumujisagara changozi yo wakubonye ukata utashe uvuye kukazi wara ya majuru kajira murugo ugahitira kumumadu kukaja guhahira abana barakureba bati Felicita ni ndashikirwa Felicita ntirampe banda gushimye cyane kuba wasangije abumva ijwi rya Amerika kano kazi kundo ukora kugufasha impfubyi ndagushimye cyane
Abarundi batari bake bavuga ko icyegeranyo cyashikirijwe n'umugwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVE kizotuma Abarundi bacanamwo yamara hari n'abavuga ko icyo cyegeranyo ahubwo kizotuma bikebuka bagashira imbere umutima w'abavandimwe icyo cyegeranyo cemezwe n'inama nshinga mateka mu kwezi kw'12 ku mwaka urangiye w'2021 kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mbega abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bacakiriye gute mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur Isidore Mbayahaga ari Bujumbura mu Burundi ambassadeur Edouard Izima na serikuri Burundi mu Rusiya na ambassadeur Fred Ngogaga Teresa akora mu biro vy'umukomisera jejwe ibibazo vya politiki umutekano n'amahoro mu ishyira hamwe rya Afrika ambassadeur Isidore Mbayahaga atangura atubwira uko abona ico cegeranyo
twembe nuko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusaze wayishikije inama nshinga amateka na nkengo z'amateka bari kumwe twarakurikiranye mu biganiro byose ngene bagiye bashikiriza ibyo batoye mu kiko bamaze iminsi bariko barakora turaheza turumviriza abe mu gihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemoya cyangwa nk'ugushinga intaha ibyo babonye mu by'ukuri nkaje nk'uko mubivuze yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane rero Severe yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira akurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko icyo kintu cyoba cyarabaye gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri ko ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi hano twari tuzi twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu ko hariho ibipimo byatewe ku bantu ibyo twumva kera rero twumva umenga ni bimwe by'abantu b'abanyepolitiki bafite amacakubiri bagomba guteranya Abarundi ariko igihe Sezibeli itanguye kujya ku kivi igatangira kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozi z'icyo gihe zabigizemo uruhara twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri ukuri yo kwaserote kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiriye bamenya ingene cyangwa icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe ariko twebwe
nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashobora kugira amakenga bakibaza ko ico cegeranyo kivuga ivyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma Abarundi bacanamwo ico cimvire cy'uko Abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiye
bo nibaza yuko abashobora kuba byumvira nibyo ariko mugabo twebwe turabye ingene uburongozi buba buhari burya Abarundi kugira bacane no ntibashobora gucanamo gucoye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero tuba turabona yuko turabye intumbero ya nyine icyubahiro makuru y'igihugu dufize uno munsi uyu senare majore barese ndayishimiye urabona yuko icyo kintu asa no kuba gihagurukiye yuko Abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ubu barangije ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha ahaciye hose abwira yuko Abarundi bogwana mu nda ntibasubire kubwira ibyabaye kera ahubwo ibyashitse bimenyewe ubunyene dufasha kubaka Uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa niko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga badisangira atanurane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengero basobanuza barihurira mugabo ukabona yuko wanashaka uretse mu yamanye politiki hamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo ngo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo kandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirataramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byarahejwe ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma.
Tukivuga nyine ku byerekeye mukuru w'igihugu ivyo yavuze ku nyuma yaho ico cegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico ashikirira abarundi abahumuriza
kugira muhumurize abarundi kugira basubize umutima munda kumenya kahise kacu mu Burundi nta ubisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyago ahubwo no kuvurana uwo ivyo vyaha vyashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu nagira nsubiye ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu Burundi no kuvuga ko atawushobora kugwa mu nkorero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise umuntu yikeke ko buhaga bokwibisubiriza muri ico cyaha nicyo gituma atawegira ubwoba.
Nkuko muvyumvise ambasaderi Isidore Mbayihaga eka ndabona no mukanya tuheje kuronka ambasaderi Edouard Bizimana muri aho ambasaderi Edouard Bizimana
ego me n'amahoro n'amahoro ndabaramukije ndaramukije abo dusangiye ikiganiro byangoye ngira ngo telefone twagoranye
ibyuma byagoranye ego ni byiza mukanya ndabasaba ambasaderi Edouard Bizimana mubwire icyo mutubwiye kuri raporo ariko nashaka ko twari duheje kumviriza yashikirijwe n'umukuru w'igihugu nagomba Isidore Mbayihaga atangura tubwire ukuntu yakiriye iryo jambo aho perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye Barundi ko atabwoko bwishe katabantu bakoze ibyaha araheze imyaka 50 nabo nyene badafite amagara ameze neza atawo bakurikirana nashaka mubwire icyo muvuze ku icyo jambo ryashikirijwe.
Murakoze cyane ngira mwumvise ko bijyanye n'ibyo nari nkagiye gushikiriza ubyo ubutegetsi buriko murakora ni ukuri murumva ayo majambo yashikirijwe n'inshuro ya mukuru w'igihugu n'amajambo ubwa mbere ahoza ababuze hanyuma akabahumuriza akongera kandi akongera agahindukirira ku bo barabikoze yuko nabone bomenya yuko igihugu kibafata nk'abana b'igihugu nk'abarundi kandi yanavuga ati nta woshira imbere yuko abantu bokwihorana kuko n'ababikoze babona barisaziye igihambaye ni uko kuri kumenyekana abantu bose bagashira umutima mu nda murumva yuko mu by'ukuri ni umubyeyi nyine urumva ko ababuze n'ababigizemo uruhara bose avuga ati murabanje muri abana b'igihugu nta kuntu umwe yosimba umutima ati noneho ibyo nakoze byangarutse ko ubundi akavuga ati nanjye nihorere ntaho twatubiko turaje rero jyewe iryo jambo nk'uko mubivuze mu by'ukuri akirishikiriza byabaye byiza cyane ku mpande zose abantu bakabimenya kandi abivuga kenshi akavuga neza ati nta bwoko bwishe ubundi bishe ubutegetsi bubi muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu twebwe turaremye kabisa kuko turizigiye leta yacu nta kibazo kihari ahaciye hose n'abagize leta yiwe urabona ko bakuragira imihingo yose bagenda bavuga bati abantu tubane mu mahoro duhamba kahise kabi mugabo rero abantu ntibabyakira co kimwe ntihabura abavuga ngo sibyo umuguseveri wavuga ibintu bitawerekeye mugabo ku cerekeye kameme mwe nico cyaho higiye ahabona abantu bwa mbere byerekeye n'abarundi bene Burundi ndabona yuko iryo jambo muri mukaye jambo ryiza twomusaba mbere yuko yobandanya akagira ne ingendo nyinshi gushika mu makobino ku mitumba akakwiragiza abantu bamufasha kurongora igihugu bagahumuriza imitima y'abantu abantu babone ko ari bicibwa kubera ababyeyi babo bishe abantu cyangwa umuntu ageze mu zabukuru akavuga ati jyewe nabigize nk'uruhara naguwe ni ukuri ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu burya riba ari ijambo ryiza kandi rifite ububasha rero iryo ni ijambo ryiza sinzi jyewe niko ndabyumva kandi niko ndabyemera ni ijambo ryiza akomeze kugenza gutya abarundi batekane hama igihugu cyubakwe.
Yego, mpenda bona na ambasaderi wa Fred Ngoga Gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo Ngoga reka tugaruke kwa ambasaderi wa Edouard Bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu.
Yego, murakoze cyane. Nibaza ko iryo jambo ari ryiza kuko icyo abarundi bakeneye ni ukubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo birakenewe ko ababa barakoze ibyo bintu nabo bavyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo byabaye byarabaye ucumenga ntago abikoze umenga ni ibintu byikoze nibaza ko icyo umugwi Severe wakoze hanyuma inama ishinga amateka nayo ikayunganira ikavyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo habyize ababikoze nabo bavyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko nacyo nyine ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nicyo gikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza ibyo bintu ntibizosubire ntazogira uburota asubira bisiza gukora ibyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza nibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko ata n'umwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza.
Igome ambasaderi Fred Ngoga Gateretse muraho
turaho murakoze kudutumira Fredi.
Yego, ndabona ku ivyuma vyatwe mu ntanga ariko mwashoboye kubashika ni vyiza cane gose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikije n'uko igihugu avuga ko atabwo ko bwishe mu Burundi muri ubwo bwicanyi bavuga bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri akaba yavuze kandi ko n'ababukoze reka bagize mu zabukuru hanyuma mu kanya turabasaba mutubwire n'icyo muvuga kuri iyo raporo duga ku ijambo.
Ego icambere nagomba kuvuga no gushimira umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi kuko no kuri yavuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka Sebarundi nibyo twari tumwitetse ko ikindi ni uvuga gihambaye nuko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake n'umugabo twe twihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira ikindi nacyo nogomba kuvuga mu gutangura nuko nta mujya n'imiryango mike mu Burundi nzi imiryango mike itabuze mu bwimo bagiye baba mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero kuri icyo onye twe turakenguruka cyane gose kujya mu bashyikirije hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ni uko hariho mu gushaka ukuri hariho n'abantu bakoze icyiza cyane gose batabaye abantu nuko sindaziheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari naduka dukwiye kuzimenya kugira ngo turabe tubigire n'ubuntu hanyuma agatima gakokakave mu bantu mugabo mu by'ukuri nk'uko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo ntitwihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishyire inyuma uko babyita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera gihambaye mugabo icyarimo nagomba kuvuga ni uko mu gusevere burahiza gukora akazi kayo iyi ni intambwe imwe mugabo bazokomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bagiye bari mu gihugu cyacu kugira ngo nyagire bibaza bati bavugiye bari gusa mu kazi bavugiye abandi kuko nk'uko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hano nk'uko ambasaderi Bizimana yabivuze arabikoze bakiriho basaba ikigongwe hanyuma twubaka igihugu cyacu.
Ndagushimiye ambassadeur Isidore Mbayihaga, ndagushimiye nawe ambassadeur Bizimana Edouard, ndagushimiye nawe ambassadeur Fred Ngoga Gatete.
Ahani wadusozeri ya makuru kwa hitu wafitie, muri kano kanya dushimira wagi zuruhara bose ngo ategugwe, yongere abashikire kuri mikro, marikumena Fideni Yongabo, ibigani una makuru vidami hagarariwe na Frederic Ngundikije, wikavida ashizwe hamwe na Dieudonne Cyubahiro, kwizina agi abagenzi wacu bose, tubikebanuye tubifuriza kuroranigwa.
If you're America, if you're America.